Mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwireho neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edirwe mubasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Inama nshinga amateka y'u Burundi yemeje amafaranga miliyoni 80 z'amadolari ya Amerika yatanzwe n'ikigega mpuzamahanga cyita ku iterambere mbere kuzakoreshwa mu kuvugurura imyigishirize y'imyuga mu mashuri.
Numvise ko banyakubahwa nshinga amateka impano iryamuye, tukaba rero bitoye ijana ku ijana.
Uyu ni Gelaze Ndabirabe, ni perezida w'inama nshinga amateka y'u Burundi. Umucamanza muri Afrika y'Epfo yanze ubusabe bwa Jacob Zuma wayoboye icyo gihugu bwo gukuraho umushinjacyaha ukurikirana urubanza rwe rushingiye kuri ruswa no kunyereza umutungo wa leta. Muri Brazil, komisiyo ya Sena yafashe icyemezo cyo kurega perezida Jair Bolsonaro ibyaha byibasiye inyokomuntu. Ayo makuru n'ayandi ni mukanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri iyi saha, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umucamanza muri Afrika y'Epfo yanze ubusabe bwa Jacob Zuma wayoboye icyo gihugu bwo gukuraho umushinjacyaha ukurikirana urubanza rwe rushingiye kuri ruswa no kunyereza umutungo wa leta. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Zuma yavuze ko uwo mushingwamanza yari afise uruhande ahengamiye ko akaba yasavye sentare nkuru yo mu gisagara ca Pietermaritzburg kumuhindura. Zuma afise imyaka 79 muri iki gihe yarahakanye ivyaha vya ruswa yagirizwa. Yarahakanye ivyaha vya ruswa yagirizwa muri dosiye yo mu myaka yo mu 1990 yari yerekeye amasezerano ajanye n'ibigwanisho. Umucamanza Pete Cohn yahakanye ivyasabwe na Zuma, yatangaje ko ku nyungu z'impande zose haba uwagirizwa leta iserukira abanyagihugu ikibazo cerekeye Zuma cotegerezwa gutoregwa inyishu mu buryo bwihuta bushoboka mu nzira isunze amategeko. Amenyesha ko dosiye yiwe imaze igihe kirekire itararangira. Zuma yarapfunzwe mu kiringo gitoyi mu ntango z'uyu mwaka kubera yakengeye sentare mu kwanga kurenguka ku bijanye n'itohoza ritandukanye ryerekeye ruswa. Yamara yararekuwe bifatiye ku mpamvu z'amagara yiwe. Zuma yari muri sentare nkuru mu gisagara cya Pietermaritzburg kugira yumvirize niba ibyo yasabye byubahirizwa.
Uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasubiye mu rukiko mu Bwongereza kurusaba kuyoherereza Julian Assange, umuyobozi wa WikiLeaks. Ni inkuru twateguriwe na Thomas Kamilindi.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika irega Assange ibyaha 18 by'ubutasi, kwiba amabanga y'igihugu no kuyashyira ku karubanda. Mu 2010 n'ibihumbi 2011 Assange yatangaje muri WikiLeaks amabanga menshi cyane ya Amerika ya diplomasi n'igisirikari ku ntambara zo muri Iraq na Afghanistan, avuga ko yerekana uko Amerika ihonyorayo uburenganzira bwa muntu. Amerika yaramushakishije amaze kuyatangaza mu 2012, abasha guhungira muri ambasade ya Equateur mu Bwongereza. Yahamaze imyaka 7. Equateur iza kwemerera polisi y'Ubwongereza kumuta muri yombi, iramusohora maze arafatwa. Ubu amaze imyaka 2 afunze. Mu kwezi kwa mbere gushize, urukiko rw'ibanze rwanze kohereza Assange muri Amerika kuburanirayo. Amerika yarajuriye. Uyu munsi urukiko rukuru rwatangiye kumva impande zombi. Julian Assange akomoka muri Australia, afite imyaka 50 y'amavuko. Aramutse yoherejwe muri Amerika kuburanirayo agatsindwa, ashobora gukatirwa kugera ku myaka 175 y'igifungo. Ariko umwe mu banyamategeko baburanira guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, James Lewis, yabwiye urukiko ko kugeza ubu igihano kiremereye inkiko za Amerika zatanze ku byaha nk'ibyo Assange aregwa ari igifungo cy'amezi 63, ni ukuvuga imyaka 5 n'amezi 3.
Komeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umuryango wa Afrika yunze ubumwe wafashe icyemezo cyo kwirukana igihugu cya Sudani muri uwo muryango kugeza hagiyeho ubutegetsi bwa gisivile. Ni inkuru twateguriwe na nona Fidel Niyongabo.
Uwo muryango watangaje no munsi kwa gatatu ko wafashe iyo ngingo gushika intwaro y'igisivile isubizweho mu gihugu. Wiyamirije kudeta yabaye mu kuvuga ko ari uburyo bwo gufata ubutegetsi mu nzira itubahirije ibwirizwa shingiro. Mu nyuma yaho ibanki y'isi yose nayo nyene yafashe ingingo yo guhagarika imfashanyo ya ha Sudani. Umuryango w'ubumwe bwa Afrika wari wahagaritse Sudani mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2019 inyuma yuko abari mu myerekano yasaba intwaro y'igisivile barashwe hanze y'icyicaro cy'igisirikare ku murwa mukuru Khartoum. Yasubiye kwemeregwa muri uwo muryango amezi atatu inyuma yuko leta ya mbere ishyizweho kuva perezida yari amaze igihe atwazaga hotel Omar al-Bashir akuwe ku butegetsi. General Abdel Fattah al-Burhan yayoboye abagize kudeta yarakuye leta yahahora ku munsi wa mbere w'indwi yongera atangaza amategeko yo mu bihe bidasanzwe. Umushikiranganji wa mbere Abdallah Hamdok yahagaritswe n'igisirikare hamwe n'abandi bashikiranganji. Vyatumye abanyagihugu bashavuye bihereza amabarabara ku murwa mukuru Khartoum. Hamdok yahavuye arekugwa yamara abandi bashikiranganji hamwe n'abandi bayobozi b'abasivile baracapfunzwe.
Arakoze Fidel Niyongabo. Muri Brezile, komisiyo ya Sena yafashe icyemezo cyo kurega perezida Jair Bolsonaro ibyaha byibasiye inyokomuntu. Ni inkuru twateguriwe na Thomas Kamilindi.
Ikirego gituruka ku cyorezo cya COVID. Brezil nicyo gihugu cya kabiri ku isi kimaze gupfusha abantu benshi barenga 600,000 inyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inteko ishinga amategeko ya Brezil yemeza ko President Bolsonaro na guverinoma ye babicishije ku bushake kuko banze nkana babigambiriye gufata ingamba zo kurwanya icyorezo. Bavuga ko kureka COVID igakwirakwira bizatuma igihugu kigera ku budahangarwa rusange. Intumwa za rubanda zisobanura ko Bolsonaro na guverinoma ye batinze cyane kwemera inkingo za COVID n'imyuka yo gufasha abayirwaye no gukoresha imiti ya magendu nka hydroxychloroquine itavura na gato no gukwirakwiza amakuru atari yo maze bituma abantu ibihumbi n'ibihumbi bitaba Imana. Ibi byose byatumye Sena ishyiraho komisiyo ya nketi yihariye. Nyuma y'amezi atandatu imaze ikora yakoze raporo y'impapuro 1,200 isobanura ibyaha bashinja umukuru w'igihugu na guverinoma ye birimo ibyaha byibasiye inyokomuntu. Komisiyo yemeje ko igomba gushyikiriza ikirego umushinjacyaha wa Repubulika ya Brazil we ufite ububasha bwo kujyana mu nkiko ikirego kireba umukuru w'igihugu. Usibye President Bolsonaro ubwe, komisiyo ya Sena ya Brazil irega n'abandi bantu hafi 80 barimo abahungu be batatu, abaminisitiri na sosiyete ebyiri z'ubucuruzi bw'imiti. President Bolsonaro wavuga ko we na guverinoma ye ntacyo batakoze kuva COVID icyaduka kugira ngo bayirwanye bivuye inyuma, kandi ko ibi birego na nketi byose ari ikinamico rya politiki.
Muri Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo haravugwa abandi bakobwa n'abagore bavuga ko bakorewe ibyaha bishingiye ku gitsina n'abakozi b'imiryango mpuzamahanga irimo ishami rya ONU ryita ku buzima. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Ibyo bibaye inyuma ya raporo ku maroregwa ajanye no gufata abafasoni n'abigeme ku nguvu muri Kongo yashyizwe ahabona mu kwezi guheze. Abakozi 83 b'amashyirahamwe y'abagira neza icakane muri bo bakorera ishyirahamwe rigezwa amagara y'abantu ku isi OMS baragize uruhara mu gufata abafasoni n'abigeme ku nguvu hamwe n'ayandi mabi afatiye ku gitsina mu gihe cy'ikiza cya Ebola muri Kongo. Iyo nkuru yatangajwe n'umugwi wigenga ujejwe itohoza mu kwezi guheze. Ishyirahamwe OMS rimenyesha ko abandi bafasoni n'abigeme bagiye ahabona baravuga amabi afatiye ku gitsina bakorewe n'abakozi b'amashyirahamwe y'abagira neza icyo gihe. Ntagitegera icyabo ryatangaje kubera ari ikibazo kiri mu ibanga. Iryo shyirahamwe ririko rigerageza gufata ingingo zizotuma risubira kwizigigwa. Ayo maroregwa y'abafasoni n'abigeme bafatwa ku nguvu karyo k'amashyirahamwe y'abagira neza ku kwikebuka mu kubona ko hari ibintu bitagenda neza muri yo. Ishyirahamwe OMS riza ryarirukanye abakozi bane baryo bagaragaye ko bakoze ayo mabi.
barakoze Fidel Niyongabo na Thomas Kamirindi batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vw.com. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda kuri uyu wa kabiri hasojwe inama ya kabiri yarihuje abaminisitiri b'ubanyi n'amahanga bo mu bihugu bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango w'ibihugu by'Uburayi. Mu by'ingenzi baganiyeho harimo ibibazo bitari bike bihanze iyo migabane nka COVID-19, amahoro n'umutekano, ikibazo cy'abimukira, ubucuruzi no guteza imbere ubutwererane hagati y'ibihugu bigize iyo migabane. Ambasaderi Fred Ngoga Gateretse ni umujyanama mu muryango wa Afurika yunze ubumwe ushinzwe amahoro no gukemura amakimbirane, nawe ari mu bitabiriye iyo nama. Mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije, aravuga ku kamaro k'iyo nama n'ubushake mu gukemura ibibazo byugarije iyi migabane.
Inama yabaye yari inama yamiba imyaka yose, haraheze imyaka itandatu twumvikanye yuko tuza turahura tukayaga. Urumva ubu rero tuko dutegura inama yakuru y'ibihugu izoba mu kwa kabiri kumwakuza, hanyuma tukaba twayaze rero ku bintu bishika nka bine. Icya mbere ni kuraba ingene twogwanya iki kiza cya COVID gisindika gisi n'ukuntu twokorana. Barishimiye cyane rwose ukuntu Afurika yabyifashemo, mugabo twanaganiye cyane rwose n'ukuntu icyanco zoboneka cyane cyane muri Afurika, cyane cyane n'ibihugu bifise uburyo bigafasha mu byerekeye urucanco kugira ngo abantu ntibabandanye basinzikara. Ikindi twaganiriye ni ukuntu twoshyira ingufu nyinshi mu bintu byerekeye ibisata by'itero n'ukuntu tworonera Abanyafurika cyane cyane bato bato no kubigisha imyuga. Icyo ni ikintu gihambaye twayaze. Hari ikindi twayaze ni byerekeye by'umutekano muri Afurika. Nk'uko mubizi burya Uburayi na Afurika hariho gusa ibirometero 14, ni ukuvuga yuko ibintu biba muri Afurika birafise ingaruka ku bihugu bya Buraya. Rero ibyo twabiganiriyeho, turabiganira cyane cyane n'ibyerekeye urujya n'uruza rw'abantu, hanyuma turanumvikana n'ingene kugeranya imitahe izokoreshwa mu migambi y'iterambere muri Afurika. Twayaze neza, hari ibyo twahaririye, mugabo muri rusange byagenze neza cyane rwose. Kandi ubunyurabye ingorane ziri kuri iyi si nta n'umwe yoshobora kubikemura ari wenyine. Twagiye tuvuga tuti ibibazo dufise byinshi ni bimwe, tugomba kuraba uko twokorana rero kugira ngo twitorere inyishu.
Fred Ngoga Gateretse, umuntu yihweje ingoga n'ubwira uwategetse ibirekanye muri iyo nama, bisa n'ibintu byafashe intumbero nshasha, mwebwe insiguro mubihaniye?
Nibaza yuko intumbero nshasha byafashe ni uko ubunye dusigaye tuganira nk'abangana, tukaganira dusonerana, tukaganira kandi turaba ukuntu twese muri iyo migenderanire twokuramo inyungu. Kera wamenga hariho bamwe bagurisha abandi bagomba kwabumvirira gusa ngo ntibumvirize, mugo ibi byarahindutse. Ubu rero turaganira nk'abangana, tukaganira kandi dusonerana, kandi tukaganira tugomba kuraba yuko twokorana kugira ngo dukemure ibibazo byinshi biri kuri iyi si, cyane cyane ibibazo biraba Afurika na Buraya.
Abo bategetse kandi harabaye amasezerano akomeye cyane rwose hagati y'ibanki Buraya eka n'ibihugu nka u Rwanda na Senegale bwo gushobora gufasha mu gikorwa cyo gutanguza amahinguriro zakura incanco mu Rwanda. Ayo masezerano yoyo muyavuga kwi?
Oya, ni ibintu biteye igomwe cyane rwose. Ubonye yuko ari ibihugu byo muri Afurika byafashe ingingo y'uko badutangura gukora incanco, twebwe turabishima kuko tubona umenga ni ikintu kizodufasha cyane rwose. Naho uno munsi dushinzigajwe n'ikiza cya COVID, hashobora kuzoza n'izindi ndwara, hanyuma ntidushoboye no kuronka uburyo bwo gushobora kugira incanco ku rucanco rwacu. Rero iki ni ikintu gihambaye cyane rwose kandi cyashimwe na bose. Twaba rero twizeye yuko ibikorwa bizotangura vuba, hanyuma tukaraba rero ukuntu natwe Abanyafurika twoshobora kuronka uburyo bwo gukora imiti yo gukingira abenegihugu bacu.
Ku bwanyu, ingaruka iyo nama yabo washikiranaje izogira ku nama nkuru y'abakuru b'ibihugu itekanijwe mu 2022 ni nkihe?
Ndabona ko izogenda neza cyane rwose, kubera yuko iyo bigenze neza hagati y'abashikiranaje kenshi ibindi biragenda neza. Mugabo hariho ikibazo cyerekeye urucanco rwa COVID, aho ibihugu bimwe vyidoze bivuga yuko ibihugu bitunze bigumiza incanco ntazitange mu bihugu vya Afrika. Ico ni ikibazo kizokwigwa n'abakuru b'ibihugu. Mugabo muri rusangi nibaza yuko nko kuvyerekeye umutekano twarumvikanye yabona umutekano kuvyerekeye kwegeranya imitahe zokoreshwa byinshi byinshi byarakemuwe. Nibaza rero yuko muri rusangi vyageze neza cane gose kandi twarabyishimiye. Urorekana ubuntu gutegura inama yo kubihugu bizoba mu kwa kabiri.
Ambasaderi Fred Ngoga Gateritsi, ndabashimiye cyane gose ku kanya mwa Hai Radio ijwi ry'Amerika.
Nanjye ndabashimiye cyane gose kubona mwashoboye kuntumira.
Twabibutsa ko muri iyi nama hanabaye umuhango wo gushyira umukono ku masezerano yo kubaka inganda zikora imiti n'inkingo zirimo iza COVID-19 mu bihugu by'u Rwanda na Senegal. I Londres mu Bwongereza kuri uyu wa kabiri harangiye inama yiswe Collaborative Circular Economy, no kuvuga ubufatanye mu bukungu bugera kuri bose. Iyo nama yitabiriwe n'abantu baturutse imihanda yose, abandi bayikurikirana kuri murandasi. Mu bayitabiriye bahibereye harimo rwiyemezamirimo w'umurundikazi Irvine Murame. Yaganiye n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Venuste Nshimiyimana, nawe wakurikiye iyo nama, abanza kumubwira inyigisho nyamukuru yayivanyemo.
Mu Kirundi bavuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze. Byari byikimaze cyane kuba muri iyi nama, kuba nicaranye n'abandi bubahwa, kuba nicaranye n'abandi bakuru ibyabo, kandi bose bifuza kugira icyo bashitse ko mu bihugu byabo, mu bihugu bitandukanye. Kuri jewe ica mbere ni uguhura n'abandi kugira habe uko icyo nakwita network mu Cyongereza, kuko umwe umwe wese mu gihugu ciwe arimwo ariko agerageza guteza imbere igisata barimwo. Jewe nk'uwikorera ivyiwe i Burundi, guhura n'abantu bakora nk'ivyo nkora canke bashobora kuba bari mu mategeko canke bafasha mu vy'ubutunzi genda bitandukanye, ni igihe ciza co guhura no kumenya ivyakunze ahandi, ibitakunze, kubigira ko kwiga ku burorero bwiza, ama best practices y'ibintu dushobora gukora, ibyo dushobora jewe gukora mu gihugu canje kugira ngo mbandanye niteze imbere, kandi mbandanye nteze imbere n'igihugu mu gisata nkoreramo.
Muri bimwe mu byavugiwe muri iriya nama hari ugufasha abategarugori kwishyira hamwe bakiteza imbere, kandi umutungo ubavuyemo ukabagaruka mudatwawe n'abandi. Iryo somo usanga warikoresha gute mu kigo cyawe Infinity Group uyobora?
Muri Infinity Group abigeme n'abagore bose bahakora basanzwe bazi yuko ntibaronka ibintu canke ngo bongere. Duhimiriza abagore kwiteza imbere, kwiga gukora neza, kutarindira guhabwa ibintu gukorera n'abagore byonyine, ku bwacu no kutugabanura agaciro. Hanyuma rero iyo abigeme n'abagore bagiye hamwe bakaba bafise iryo hangiro ryo gukora gukorana umwete no kwiteza imbere, biraheza bikagaruka no mu miryango yabo. Jewe cabaye nko kuhura n'abantu bafise ibyiyumviro nk'ibyo narisa n'ibyo twa dusanzwe duse muri Infinity Group, mugabo wabo bashaka no kubishira ku rundi rwego kugira ngo bije no cane cane mu butunzi. Abagore iyo bagiye mu by'ubutunzi amafaranga yose agaruka mu rugo, hanyuma bigaheza bigateza imbere imiryango. Je numvume ngo cabaye nko kuhura n'abandi bashimanga kuri icyo twari dusanzwe dukora, hanyuma bikanatera n'intege kumva yuko ibikorerwa mu Burundi gusa n'ahandi biriko birakogwa mu bindi bihugu muri Afrika, i Buraya, twese tubibona kumwe.
Florian Murame, uracyari muto urumwigeme, ariko ufite abakozi benshi. Ikigo cyawe Infinity Group gifite abakozi barenga 500. Muri iyi nama yo mu Bwongereza harimo nabigeme bakiteza imbere, ni irihe banga ryawe nk'umuntu umaze kwiteza imbere ku buryo bugaragara, ni irihe banga wasangiza urubyiruko kugira ngo narwo rugukurikire muri iyo nzira yo kwiteza imbere?
Namubwira abo tungana, abo nsumba canke abansumba gatoya, ko ni naba narashitse nkaho aho nashitse sukubera ko nci ubwenge kurusha abandi bose. Ukiri muto hari ama opportunity aza mu buzima, hanyuma umuntu akamenya kuyasezisa, ikindi nacho ukamenya yuko icyo wemeye tugeze kwikora. Jeho kubwanje abakiri bato muvume ngo nobabwira ngo bagira indoto mugabo bahejeje kugira indoto aho bagejeje kugira abariho banageza no kuzikorera, kuko ibintu ntibyizana, kuko umuntu ntiyigira wenyine, ni ibintu byinshi umuntu agenda yigira ku kandi birashoboka. Jeho kubwanje rero ninaba narabishoboye kandi kubwanje sindanashika naho nifuza kugera, ninaba narabishoboye nta jeune n'umwe atabishobora. Bisaba ishaka, bisaba kumenya icyo ushaka, bisaba umaze kumenya icyo ushaka ugaca umenya n'ingene witandukanya n'ibita gushikana ku ihangiro ryawe, hanyuma ibisigaye kubwanje jewe ndemera Imana, Imana igushitsa ku mugambi wayo igufise ko kubuzima, hanyuma urumva ibintu bigakomeza kugenda neza.
Irvin Florian Murame, ndagushimye cyane kuvuga aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Venest, niteka unteye kandi ndagushimye cyane.
Mu Burundi amafaranga miliyoni 80 z'amadolari ya Amerika yatanzwe n'ikigega mpuzamahanga cyita ku iterambere AIDA niyo agiye kuzakoreshwa mu gihe cy'imyaka 5 mu kuvugurura imyigishirize y'imyuga mu mashuri. Inkuru irambuye tuyibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Desire Hatungimana.
Urumvise ko banyakwashinga amateka impano biryamuye ukaba rero bitoye ijana ku ijana.
Uwo ni Gerazi Ndabirabe, umukuru w'inama shinga amateka, ashimira abashinga amateka ku gikorwa bari bahejeje kurangura mu kwemeza integoro y'itegeko ryemeza umugambi w'ubushikiranganji bw'indero wo kunagura igisata cy'amashuri y'imyuga. Umushikiranganji w'indero Gerard Habyarimana yamenyesheje ko uwo mugambi uzotuma hahinduka byinshi muri ico gisata. Atabigisha bazokarihirizwa ubwenge kugira bigisha ibyo bazi neza, abana nabo basohoke bafise ubumenyi buhagije. Umushikiranganji Habyarimana amenyesha kandi ko hazokugwa n'ibikoresho bishasha kandi bigezweho bizotuma abanyeshuri biga neza, yizera ko bagiye kuzosohora incabwenge.
Uwo mugambi uje gutorera umuti bimwe abantu benshi baba bidogera cyane cyane amashure, yaba amashure yisumbuye canke za kaminuza, aho bavuga bati ayo mashure nta sohora abajya ku kivi ahubwo asohora abashomeri. Uwo mugambi rero uzotuma abazoba bahejeje inyigisho bashobora kuronka akazi vyoroshe kubera ubumenyi buzoba bwiyongereye, kandi mbere bo nyene bagashobora no kwitunganiriza imigambi yabo.
Abazoheza ayo mashuri y'imyuga bazigishwa ubuhinga bugezweho ibizogabanya ubushomeri mu gihugu. Umushikiranganji François Havyarimana amenyesha ko hari abazoronswa imitahi iri hagati y'amadolari ya Amerika 500 gushika ku madolari 700 azova muri izo miliyoni 80 z'amadolari ya Amerika ikigega mpuzamakungu kijejwe iterambere cyahaye Burundi.
Abazoba rero bahejeje kwiga bazoshobora kuronka akazi mu entreprise asanzwe hari, ariko bashaka kutakaronka bose. Bisaba rero yuko baca bategura bo nyene imigambi y'iterambere. Nico gituma iruhande y'ibyo vyigwa by'ubuhinga bazoca biga n'ivyigwa bijanye no gutegura imigambi, babihejeje bakazoca bashobora bo nyene gukora imigambi, kandi imigambi izoca ifatwa mu mugongo n'iyi proje.
Mu mashirahamwe yitaho igisata c'indero barashima umugambi uje gukemura ibibazo vyinshi vyarangwa mu gisata c'imyuga. Jean Samandari arongoye ishirahamwe bafashe bige arizera ko ugugwaruka rwiga mu mashuri y'imyuga rugiye kuronka ubumenyi buzobafasha gutegura neza kazoza kabo.
Icyo gisata cy'amashuri y'imyuga cyari gisata gisazwe gifise ingorane, aho wasanga barubatse amashuri ariko ugasanga nta bikoresho bihari. Ntushobora kwigisha umwana nk'ukubaza atabikoresha afise. Ntushobora kwigisha umwana kubumba amatafari ya kijambere atabikoresho afise. Bazoronka akarusho kuko bazoba bagiye mu buzima busanzwe, aho bazoshira mu ngiro ivyo bize kandi babinonosoye neza.
Umushikiranganji François Havyarimana amenyesha ko ayo mafaranga azofasha kandi n'igisata cy'abakenyezi n'impunzi zahungiye mu Burundi bafatikanije n'ubushikiranganji bwo gufatana munda. Desire Atunyimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi mu mezi atatu ashize abarundi bari impunzi bagera ku bihumbi hafi 25 baratahutse bava mu bihugu bya Congo, Tanzania, u Rwanda, Uganda n'ahandi. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ukorera I Kigali mu Rwanda aratubwira inkuru irambuye.
Mu kiganiro n'abamenyesha makuru I Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi umushikiranganje w'intore gati mu gihugu yemeje ko igikorwa cyo gutahukana impunzi kiriko kigenda neza. Mu mezi atatu aheze umushikiranganje Jirvendira Kubuca yatangaje ko abarundi barenga 2,026 batahutse bavuye mu bihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko bari barahungiyemo kuva mu mwaka w'2015.
Harakiriwe abarundi bangana 13,000 amajana 847 bahungutse bavuye mu bihugu bya Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Abangana 8,483 bahungutse bava muri Tanzania. Abangana 1,100 bahungutse bava mu gihugu cy'u Rwanda. Abangana 412 batahutse bava mu gihugu cya Kenya. 753 bavuye mu gihugu cy'u Buganda. Abagira ku 11 batashe bava mu gihugu cha Sudani bakaba bararonkejwe imfashanyo yibanze.
Nabo biruko bamwe muri abo baheruka gutahuka biganiye Ijwi rya Amerika ko batararonka ivyankenerwa byo kubaho mu minsi ya mbere nk'amazu n'ibindi. Abanabashikiye ingozi mu Kirundo, mu Rugigi n'Imakamba bavuye mu Rwanda, mu Buganda no muri Tanzania.
Twebwe no kuri turasaba leta ihagurukira ikibazo c'abantu bahungutse mu bijanye no kwivuza no gufungura no kuryama.
Inzu naduraze ko zabomaguritse, amashitingi nabo baduhaye twasize ko yaratabaguritse kubera umuyaga mwinshi, urubura, nibarabe nyine ukuntu nyine bo dufasha.
Turi batanu. Cyewe mazameza n'iminsi 10. Mu kibano no kuri ntangorane. Ahubwo ingorane tuzibona mu bintu bijanye n'ifungurwa n'uburara.
Je mpere nkaho ndashikiye. Dusabye ndara ku muntu w'umubanyi twadusanzwe tubana kare ntacyo twikora ko ntacyo vya ruguru bose ni nkabahunguje nta kintu wabaza umubanyi nta kintu wakopesha umubanyi bakagerageza n'ukuri bakonga bakadufasha izindi fungurwa.
Ubwo bushikiranganje bujeje kwakira impunzi burabizeza ko abajejwe intwaro bariko baragira intonde z'abakeneye imfashanyo kurusha abandi kugira ngo bagarukigwe ko uwo mushikiranganje nyene afise mu nshingano n'ikibazo cy'umutekano. Yamenyesheje ko muri icyo kiringo hasambuwe imigwi y'abagizi ba nabi harimo n'abateye amagrenade hirya no hino mu gihugu mu mezi abiri aheze. Ndetse Jervendra Kobuca yongera ko kw'abantu 2,000 bikekwa muri ayo mabi bafashwe n'igipolisi.
Harafashwe inkoho zitandatu zo mu bwoko bwa Kalashnikov, inkoho imwe itera ibisasu bya rocket, ibisasu ntezwa ntoki 23, amasasu 2,256, amabomba 5 yo mu bwoko bwa morukiye ya 60. Arahagaritswe abikekwa ko ivyaha bitandukanye bangana 2,207. Arahagaritswe n'abapolisi 42 bigenjeje nabi. Arasambugwa imigu 33 y'inkozi z'ibibi.
Icyo bikoze Asher niko yagize atwara ishyirahamwe ry'igiteka rihani agateka akazina muntu yabwiye Ijwi rya Amerika ko abenshi mu bafashwe bazize urwikekwe. Ry'igiteka rikunze gushyira ahabona ivyegeranyo by'abafatwa muri ubwo buryo.
Benshi abahagarikwa ni ba bandi bikekwa kuba bari mu myerekano y'2015 cyane cyane mu rwaruka rw'Abatutsi. Aho abandi nabo ni bamwe bari mu bikekwa ko badashyigikiye ubutegetsi buhari, na cyane cyane abantu bo mu ngambi idashyigikiye, nuvuga cyane cyane usanga ari SNL, MSD ndetse mbere n'indi migambwe usanga itemewe n'ubutegetsi buhari.
Rigiteka ryibaza iyo bafungiwe.
Muri Rigiteka rero tukabwira tuti nyabuna kuri icyo gitigiri yatanze na bujya kirengeye kure y'abafungwa bahari. Cyo twiyumvira tuti none abo bantu 2,200 bafungiwe hehe? Barafashe bafungirwa. Icyo rero gitagi tumara igiteka yumvira yuko bwa busho butemewe n'amategeko bushobora kuba bwaragwijwe muri iyi minsi. Kuko mu biharo dufise ni uko mu kwindwi hari hapfunzwe abantu ibihumbi cumi na kimwe n'amajana ane mirongo ine na batatu.
Ubushikiranganji bw'intara hagati mu gihugu n'umutekano bwasiguye ko umutekano wagarutse mu gihugu inyuma y'ibitero by'amagrenade vyabaye mu kwezi kw'indwi. Pyeclaveniyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Shuti muduteza matwi ahanyo dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha, ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika. Shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Diodone Cyubahiro, amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema wabafashije kuyakurikira. Mbasezeho.